VOA. Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika riyabandanya kuwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 3 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Babwirijwe kumureka kuba bitugaragariza ko by'ukuri iki gihugu cyacu kidafise amategeko, kuko by'ukuri gifise amategeko. Nta tegeko na rimwe abarenze kubona amanutse gushikira abanyagihugu nkatwe kugira ngo aduhumurize.
Uyo ni umunywanyi w'umugambwe FNL wa Gatundu Rwasa mu ntara ya Karusi, avuga kwisibishwa ry'urugendo rwa Rwasa mu ntara ya Karusi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru, harimo inkuru y'abasirikare bamugariye ku rugamba basaba guhembwa ku gihe, hamwe na kamu gaterwa n'ishyirahamwe Parseme rihanira ikarikangurira Abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashikire iterambere rirama, bigasaba imigenderanire myiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Turagaruka ko mu kanya kari imbere. Bamwe mu basirikare bamugariye ku rugamba muri Somalia baridoga ko bataronswa amafaranga ku gihe. Abo basirikare bavuga ko amafaranga yabo yoba akoreshwa mu bindi. Umuvugizi w'igisirikare Colonel Gaspar Baratuza asigura ko amanota atangwa n'abaganga bo mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Ikindi nacyo ngo nta mafaranga yabo yo kwibwa kubera amahera yaje ashikira ku makonti yabo bwite baba buguruje mu mabanki bihitiyemo. Ni inkuru ya mugezi wacu Eloge Willy Kaneza.
Abo basirikare bamugariye canke bakomerekeye muri Somalia mu rwego rwa misome mu rugamba rwo kugwanya intagondwa za Al-Shabab bavuga ko amafaranga yabagenewe nk'injumbusho ateba rwose kubashikira. Umwe muri bo haciye imyaka itatu yose yaramugaye ariko ntaratunganirizwa. Abo basirikare bagatangazwa n'ukuntu ibipimo vyerekana ko bamugaye koko vyatanzwe, ariko uburyo bwo kubashumbusha ntibushike. Amajwi yabo twayahinduye kuko batashimye kumenyekana.
Jewe ndi musirikare yakomerekeye hanze Somalia 2013, maze gukomerekayo turazi no mu Burundi baratugirira ibintu vya consultation. Amanota barayaduhaye, mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2015, batwaka inomero mu kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kuva ico gihe n'izisaha twari tuzi ko amanota amaze kuza ko n'amahera baca bayazana biba biri kumwe. Mugaho oye twarabibajije baca batubwira ko mu kwezi kwa kane kuri umwaka w'ibihumbi 2016 kutazorengana amahera yacu tuzoba tuyafise. Ukwezi kwa gatatu kwaraheze, ukwezi kwa kane kwaraheze, n'ukwezi kwa gatanu kwaheze atamahera turaronka. Benshi twarafashe amadeni twizeye ko tuzorihamwe ayo mahera. Abo twabajije n'izo saha abo turiko turabaza batubwira ko ngo nimurindire amahera yanyu ntaraboneka. Kandi ababizi kandi babikoramwo batubwiye ko amanuti yaje n'amahera bari babizananye.
Warakomeretse hamuga kusiritwa, maze gukusiritwa ukaronka amanota, igikurikira bakazi bakanatora n'amanomero do konti tuzi ko tugira turonka amafaranga ariko ni cyarone.
Abo basirikare kandi basigura ko igihe cyo kubapima kugira ngo haboneke urugero rw'ubumuga bwabo barenganywa, bagiriza abaganga b'Abarundi ko bakoresha kamwana wa mama.
Abaganga b'Abarundi arashobora kukwima amanota cyenka karorero. Naragenda bonana n'umuganga w'umurundi namwereka babare nagize, arambwira ngo rero ngo wewe warakize, ariko je nkumva ko nkigwaye ntashaka kugenda ibirometero bitatu n'amaguru. Hanyuma niho yashasohora sinzi ngira bo hanze baje abayini ya Afrikene baremera kunyakira dosiye yanje barayiraba barampa amanota. Abaganga b'Abarundi baduha amanota make, ugiye kuraba barashaka gusanga nk'umuntu yacitse ukuguru ugasanga aroze nk'amanota nka 26 cyangwa umuntu yacitse igihimba cy'irondoka, kuko navyo birabaho. Kandi iyi ni Afrikene iratanga amanota kugira kuri samples. Ugaca usanga umuntu yababaye gato aroze nk'amanota 50, umuntu amaso yavuyeyo arakwiye guhabwa amanota. Ugasanga umuntu yababaye uko ugasanga nta manota aroze. Ugasanga umuntu ukuguru ntashobora gutambuka ugasanga aroze amanota 2.
Abo muri ni Afrikene baje gukonsulta bobo nta busaba guha, batubwiye ko bobo bahera ku manota 10, 12, 13, 15 gushika kuri 40 cyangwa 50.
ikindi kibabaza abo basirikare n'ukuntu ukomeretse aca kurwa ku rutonde ubwo nyene rw'abahembwa na misomo
musuda akomerekeye Somalia amaze kuza kwivuza ho muri Kenya umushahara wiwe ntabwo wakatika yarakomezwa akakivuza hama umushahara wiwe ukaguma ukwiye kandi uzukwiye ariko ubu uno munsi umusuda akomeretse umushahara wiwe utufutwa akaca agumira ngaho biranashika mbere nuko binashika no gusubira no mwaka kazi ntasubireyo niyakiza kacaguma arangurura azizana mu Burundi kadutangaza gose kuko umusoda ari ku rugamba aba yagiye kwigura u Burundi hama amazi kugira ingorane nk'izobonye kandi aribwo gotegezwa kumufasha ukaja usanga ndiwe gacinenga nta kamaro amaze kuba akomeretse kandi ariho yoba yarakwiye kugira ngo yitabweho cyane kare na kare ukomeretse ku mushahara wiwawe barawuguha kandi ikiringo kibato yategezwa kumara muri Somalia bagumuhembwa ariko ubusikubikire
abo basirikare na cyane cyane batiza amashuri maremare bakababazwa n'ukuntu badatunganirizwa kandi atanu ubundi buzi baba bagishoboye gukora
jewe uko namugaye nacitse kuguru maze gucika kuguru rero nta bundi buzi bwo gusubira kubandanya mvuga ati ndiko ndafata ngo nje ku ntambara cyangwa ngo fata inkonje kurasa urumva rero nk'ubu kubera twebwe tukize gushika kure umva bica bisaba ko ucuguma ngaho nyene kandi nakoreye igihugu nakiviriye n'amaraso naracitangiye nitangira Burundi aribwo bwona nkijije bwonkijije ariko umugabo bwobwo buri ko buranja
bemeza ko bumvise ko amafaranga yabagenewe aza ari kagakatishwa
twarabajije bamwe mu babikoramo baratubwira ko amahera yaje ariko arakora mu bindi bintu cyo mu gihugu
igihugu cy'u Burundi gifite abasirikare barenga 500,000 muri ya misome mu gihugu cya Somalia cyatangiye kurungika inteko muri ya misome kuva mu mwaka w'2007 u Burundi buza mu kibanza cya kabiri mu bihugu bifite abasirikare benshi mu gikorwa cyo kurwanya Al-Shabab mu myaka 9 ingabo z'u Burundi ziramaze gusubiza mu minwe ya leta ya Somalia uturere tutari duke n'ibisagara byari byariziziwe n'intagondwa za Al-Shabab harimo uturere twegereye ibaharindiyano izo ntagondwa zakoresha mu kunyuruza amato ibidandazwa n'abantu aha twovuga nka Marka Baidoa Kismayo Jalalax na Kadal eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje urakoze ishiramu iparsem rikangurira abarundi guhindura ingendo kugira bashikiye kwiterambere rirama rihanura Burundi n'u Rwanda kuganira ku bibazo biri hagati ivyo bihugu ivyo vyavugiye mu kiganiro ishiramu iparsem yahaye amenshi makuru kuri uyu munsi wa gatanu ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
Kuva habaye ihakwa guhirika ubutegetsi kwa 13 kwezi kwa gatanu mwaka 2015 imigendanyo hagati y'Uburundi n'u Rwanda yatosekaye Uburundi rwagiriza u Rwanda ko ruhaye indaro abashatse guhirika ubutegetsi kandi ko abo nyene bagabije gutega igihugu cy'u Burundi u Rwanda nago rwagiriza Urundi ko butunze interahamwe Faustin Ndikumana arongoye parseme avuga ko kwagirizanya hagati y'ibihugu bibiri kwamyeho imbere y'intwaro za Kagame na Nkurunziza nyamara imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda ntigayitosekara nko ku rugero rwa none
mu 90 gihe habaye igitero cya FPR mu Rwanda Habyarimana yaravuga ati Burundi kwaburi inyuma bwibukaje nca hajya kuri ambasade y'u Rwanda batwerekanwe ikamyo ngo yibene y'abarundi ngo yafatiwe mu kuga igihe mu 91 gihe igisagara cya Bujumbura gitegwa abavyibuka kwicunarinye kagiye baravuye ko abanyarwanda u Rwanda ruri nyuma yayo mataki
ishyamwe parseme ribaza ikibuze kugira ibihugu byompe biganire ingwane bifitaniye mu gihe muri kahise byabonetse ko hageze kitagenda neza umuti watorego hamwe
gabo baravuga ati none batabagicana bakavuga barahuri ngozi barahuri njumbura barahurira he anama none icyo kintu kibuze ubu ni gigi
urundi mu kwezi kwa gatatu kamenyeje ko bugiye kwitwarira u Rwanda mu masenari mpuzamakungu hambavu y'ivyo fose ndi kumara rongoye parseme wabona ko leta y'Uburundi na leta y'u Rwanda zikwiye kwicara hamwe zigatora umuti w'ingorane zifise hagati yazo vyongeye abona ko amashira hamwe mu karere yogica terereye
ari naho wa witwa urubanza rukamani naki nk'ibataragwishura nuba yuko imigendera nizo kwamara ubu gushika rya hatubwirizo leta zose ko ari zibitsipina responsibility ibyo bihugu bisangiye amashira hamwe menshi hariho CPGL East African Community bidashoboye CPGL bishobora East African Community bishobora CIGL bumve yuko abanyagihugu b'ivyo bihugu badakeneye kubandanya babona ko ibintu bibandanye mera gutyo nta nyungu bari kurabikuramo
Bimwe bimenyetso byerekana itosekagwa ry'imigendanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda ni imyiyerekano yo kwiyamiriza u Rwanda yatunganijwe mu Burundi mu kwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu muno mwaka 2016 i Bujumbura mu Burundi vizalite shate juu ya Amerika.
Monica,
Monica Lukuri.
Uheruka muri murikira ukuri.
Ale? Ego nashit? Bon harachi akanye. Ni bon? Basha turi kumwe. Nawe uraje? Unyene? Ah bon. Okay, ngumushiti wa mbere yakiriwa kabiri. Kari burera.
Yarinde gamare.
Yari tiere?
Mwena Thierry, kwa muziri mwe mutana duteguje, ni neza.
Zahafu ya vike nda gute.
Mweko wa hira nimi.
Nagira nisi nzire data wanje nda kureke. Hawa bere ya hohanze wali kukuriki.
Nari ingi terami. Ahiru sangi wenu wana kuhababa. Haru wajabu mkondora zosi.
Eko kara neza ushire kagapata. None mbonera wari wiraririje.
Wumvise nkoroye. Wibaza ko batoca biruka. Mbega Mariza na Terive baryamye ko naherutse bari ko barakina.
Yagiye kumuryamika. Nzingwa cagaruka giye kuraba. Sanga yasinziriye kera.
Oya.
Ndafuka bose.
Reka nawe nyene n'umwana. Hama nawe ngo za mariage. Nekuri yashuka nifuke. Urazi ngina kabeho kari kanciye ko.
Ka kwikitsa. Aho wakabereye ko. Wagahiga kwiki. Mugabo rero ga muri sho naho uvuga. Mariza mureke yigira.
Ariko ga mucho. Aho nyene washimitse. Urabona ko hageze kwagira mariage.
None yobuzwa niki. Mariza chatazi niki. Eka ndaremye nta rugo rwo munaniro.
Mbe kuba ku rugo. Wibaza ko ari kujanda jana.
Oya.
Ego data wanje. Tuvuge ko biba kwije imyaka.
Mwiyoyoye ndabitse kwa
ifi. Ni izoci mutunga mu rugo.
Ariko nawe. None uwo yarinza musaba ko bogira mariage. Wibaza ko atavyumviriye.
Ash. Wa mugo. Kandi gawaneteje. Mbe guri bagiye ko Mariza akiri umunyeshuri.
Ntabara. None ntageze mu mwaka wa nyuma. Ugira hari byinshi bikimugoye. Jewe ndavye Mariza na Tera aho bakundaniye kuva bakiri miyabaga. Oya no kuri harageze ko babana.
Hanyuma bazoheza batungwe niki ko Mariza azobashoye umutwe gusa. Ivyo navyo wavyiyumviriye.
None Tera ntakora ntazomutunga.
Umve rero.
Umuntu akora muri kaminuza. Azohava buri vya tungisha umugore.
Ariko gamucho. Icyo ni gihe ababuca bakwe gusa.
Oya sigi aba.
Mbe urazi ingorane mwene abo bantu mubaka badakora bagira. Nari ndira zogenda hejeje amashure yaronsa akazi.
Mureke ntuzewe. Burya baje kubitubwira bavyiyumviriye neza. Wowe ntiwabonye ko yashimitse rwose.
Ego nabibonye. Mukaba we yavuze nk'umwana. Natwe rero nk'abavyeyi bamaze kubona twinshi dukwiye kumufasha.
Urya woshaka wo mureka ntutseho. Jewe Mariza ni umwana nirereye. Ndazi ko yoguba kaneza tangorane.
Erega muco burya sinzi kurabibona. Ingo z'ubu nyinshi zisambuka kubera ubukene.
Eka ntabwo.
Abana b'ubu bagira uko ibisho bigize bakita mu mitego bagasubira kwicuza atakubaka ibigira.
Thierry ndamwizigiye. Burya yarinza bimubwira yabonye ko byose bishoboka. Kandi ko yiteguye
ndakubwire gamuco jewe nk'umuvyeyi n'ukuri numva ntoreka ngo umwana agwe mu rudubi
aho
ndamubona ngo mbonye abakwe
emwe woshaka wo mureka ndakubarire burya jewe twayaze numvise ko avyifuza cyane
cyangwa uza wabimwemereye uze ko abagore mwiganza mwaje kumbaza rezo mwahejeje kera
Muta, ariko wumva ivyo no vyubahuka. Umwana ni kwawe. icumubwira cyose nica azokora gusa ku bwanje mbona wo mureka
ah ntabarasha mucurekane isinzirire tuzobivugana nejo icyo nico cyari cyakubujije gusinzira aho nagira byari byanze kuyitora utambonye ngo ndabikurondetse
ego nawe rirondere ntakubujije
bukeye bwaho
Sandra Sheri wanje aha rero ahise ni mugereko iri gumiye ngo ndikunda rota no kwipima
Abo ntibona ko nsa n'uwaturuye
Wabonye
ko aburutse muri ya ndege ngenda mubaza we ko barasohoka
Mana yanje we mbega mana jewe gikana nzosubira kuryama ku gitanda cya jenyine ubuzima buragoye Frem
Ni hatari wa Aje numva no kwiruka iki kibuga cy'indege nka kimara nk'omiduru
Oya ntacyo sheri Loin des yeux près du cœur n'est-ce pas chéri Parayeri mugere ko sikure cyane
Reka sha none ko atari kure uwo munyira nzoza ndakubona aho ndagushaki
Dodo tuterefasi tuzowe none
Gira uti n'ubuzima nyine Hakumbi gishomeri no fuma ngene
Eh ahubwo nyine Urabayibutse cya kete niwe wari sitse Urazi n'ingene ryatugoye kuronka gasha
Ndakwisabye sha Uzi mu kete Uzi mu kete sivyo bibabaje
Oya Sandra aho ntavyo gufite ni Uri mukinyo nje mu chef de personnel yabanje kunyanikira gasha kugira rinsi nyine
None wibaza ko muri uno mwanya ibyo bya makete ari byo ndiyumvi
Yo Sandra Nuri resha ndagusabye Ngo mashana nanjye ndire muri abo bantu Ega hani yamwe umugabo na je numva vyanze
Ibaze nawe shashe Ngiyimugereko
Nesha
Nta muntu n'umwe ndahazi Wibaza ko byo
Oya nana kimeshere Uzocumenyera kandi wewe ndakura byo nyine umeze ndazi ko bitazokugora
Cyereka kungura gute gashashe Ntakubona Simbone Junior Simbone na kako Akapepe kanjo sitiru sawa
Sheri Ibyo byumvire nta woja sheri Geragaza wiyumanganye Ubwo ko waronse akazi kandi wari ugakeneye cyane Icyo si cyo gikuru none
Ntuzi ko nari naneze
Eh geragaza
Oya
Geragaza wihagarare ko sheri Eh Nta soni gasanta Ariko nukuri Ahanyine uribagiye nyine waronse akazi kwa shashaye Wibagiye ko uteda kwiperezana ku kazi ejo
None basi tuzosubira cyane
Tuzosubira sheri
Ahanyine nuko turasezeranye gashe
Upfe gushika ucugura karte simi Ucumbwira nimero yawe Nzokwandikira Tule ju Saje te le promet ma sheri
Nizere ko nzobikora
Nzobikora sheri
Uzoturambariza namuca amakuru ya kakorombesha
Ureme
Ndagusabye
Sheri wewe ureme Uzovyumva byose nkuko wowe uri nga Haba kuri WhatsApp Cyangwa kuri telefone Icyo te le promet ma sheri
Nzobukoze cyane
Nzobikora vraiment
Nzozurandungikira n'udufoto
Byose
Bishobotse muze kudamu
Tuzoza nyine Wewe genda ubanze umenyere Uronka uba Ubanze uyesitara neza Uzocumbwira N'est-ce pas chéri Chéri Wumvise ko ariko barahamagara amazina Genda rero ugira ishyano ryo sema Indege ntiyave gusiga kandi wahise ngaha ku kibuga si ibyo
Yo Mane Chéri bye
Bye chérie, que Dieu te garde pour moi, pour Junior et pour Colombe. Genda ma chérie.
Bien quoi, Oula, mais bien guette.
Funde. Funde. Je suis au cas de la cause de la mouchite.
Nyambuzanya bagufasha kumpamba wango.
Ureka guca na wihebura. Ureka guca wihebura.
Ukayiringira nsubitse namba.
Nama kigafundere. Kumenga wihebuye.
Fundi, ni wewe. Beba ashababwiye nande ko ngwaye.
Urakwaye kwere
ucane kwico gikopo impande iyo ntosho aha kirakeketa ngaruhuka nuko nciwemwo n'amazi yoye uko nyine ca sohoka
ija mpa isuka oya nawe wa muhunga none ucubigira ngaha nyine Ikunda kujyana mu kazu ka suku akazi kaho
Oya zinoshikayo shaho
Akazi kaho Buu! Yamaisu!
Gerageza umwumve chondo siwe. Ibyo byose yabitewe n'icuka kibi kiri ngahe rusangi.
Gushika ntatakimvugisha.
Erega Johnny, uwe nuzuru kudu kwa kundana na chondo. Wame ngo tulavukana.
Sha. Jee, ndabizi neza ko chondo n'uwo mukiri bagenze kandi yarabimbari.
Ibyo byose ndabyumva kabisa.
Eh,
jewe sinibaza ko ari ikintu cyudutandukanya jewe na chondo. Sinibaza ko coba.
Rega shagaso, bitahure. Hajya sanuboshwe. Hajya bamurerekesha igisho. Eh, urumva nawe bicaye mugora. Nico gituma rero wewe nawe utegeza kumufasha. Uracumva kagaso. Icyo kintu kirakomeye.
Jewe data wanje ubona ariko nibaza nti ngira nari henze nita umugenzi utari
nta namba ahubwo ni kumwegera gose tukamufasha akiri kare kuko dutevye tukaba dusanga yabaye undi muntu sindakubesha
ibyo bintu byo gukurikira mu kivunga burya nibi bituma umuntu asigara agendera ku byiyumviro by'abandi kandi naho yobasabye
nicyo gituma wewe gutusha wewe bacondo ni kumufasha kuko ni umugenzi
shatige Ayo wapi kabisa ntakigenda ndaki uramureje rugo hakugenda kuva hari yose genda bukimbisha sima mvuni kana hakugwa sigali jahi nyambugomba ko mpagarana nayo kugenda ukeke nayo nahirage ki kimugisa rano n'uri wone ngene ngenda je wakera je
pore
ahantu wapi kabisa
ari kiri bararage rusangire ndakugiye cyane byakera kabisa barakwikwisura
barahumba naho ryo kikubu guje sinzo hahe Hakiri kiyaga gitanga mafesh ahani nyumbani man.
Wahe bagashaho hawa gute. Ari wakura gafaranga.
Eh.
Yo mutse yawe ngana burayika mu bishafu.
Sha nuko nyene nkamira mu kiva irundi yamfashe. Wewe kumva gute ko shobora kura amahera minose assist. Sha kuna diri man.
Yakora byinshi si wewe fresh. None wagira geze.
Sha.
Ariko ntacu. Uri kureye abakura. Kandi ngiraza gusubiza mu.
Sha. Yewe. Nawo boronki kibatu. Cyagende mu prono kwimenye ahubwo warakoze cyane ishati iri kumurana bwa burari cyane urya ntari naburani umwana yagira sibe gukora ikibazo
ntabarasha usigaho nega mama wowe ntuzi kuri umujama hari cyo ubura mfise
eh oya wowe ni sawa vero
nema yige mama ikuhagaze eh kuhagaze muri mujama bwa mama
reka mungu sije mpagaze ahubwo ino moto yanjye igira inkuru yakaja mu gahinga mwishwa ngitarahiye kwaka
cyane ni gito Uduze kawanga
wapera abigitoro ni furu kiruzuye mbe bashigiringirira ibiki
sha irahumba tugira imana ko twajaye n'umushofera kongera kawa n'umbekanisha ngo jeho hava yibaza ngo ari cyo ndagufasha
reka ngerageze ndabe ko twuva muri ino shambamo
sha nyine wana seza kabisa reka kandi urabona buri ko buriramo eh
tiye karabaye mama yangu
nibiki
hari icuma nibagiye wa muhungu kandi kitabonetse nacyo shobora gukora mama we mbe bashe ndabigenza gute
eh oyaraba neza mama naba neza
ndakibuze
ambi hagaze siho muhungu nyarutse nawe ishamba ni bibi
kose ndabe gashati kuti yaje yanje yose ndayibika muri aka gashakushi yama muri aka bek
oyaraba
sindavyumva vraiment sinumva na gato aho no bana assist
ah rero karabaye basi kuno mugoro na ni moto canke imodoka rizo kubonera ngana ngango aduti
Yo, none gawashe ndabiteke ndike gute. Ko nagira ningene subira inyuma kukirondera.
Ivyo umuntu avugana nane. Bose inyuma gute. Erega hatwagira dushike. Usubira inyuma mu gisagara, ni makeje usubiye kwipakiza.
Harabavye mwishwa hanje. None turaha muri ino sha. Ni turi buna yisugume ngo dushikire ya station.
Wapiga nibyo ukunda. Kandi rero ndakubwira. Umenye ko abavuga ni muri rya shamba, aho bayinyegejemwe barubere.
None dukwepe tuyite nga tuyisiga mugabo nawe nyine ni mamoya nampfunye nico kimwe
shakurangaho nawe itaniye no gushora inyama vrema mwami tugire iki
kinyene
unaho ni kakanya twasomera zimwe zimwe mu ntererano mwashikirije umuterere mu gikorwa cyo gusubiza hamwe abasiruko n'abarengero birusange reka uyu munsi dutangurire ku ntererano yashikirijwe n'umukunzi wa muriki ukuri yitwa Sara ngo ashima cyane ingene Tere na Mariza bashize imbere urukundo bakabipfuriza gutera imbere barengera ibyo batandukanya byose ngo ndetse bagashika no ku ntambwe yo kubakana Tuyisabe Noela Benite w'igihe hari umuntu yarutana nawe arakibura barengero bahungiye ibugo ngo nibumvirize amajambo y'abitwa teranya ngo uko bicobora gutuma haba umubano mubi uwundi ati abarongo yabandi bo hijambo ari we wese yabo muto canke umukuru agashikiriza ico yiyumvira ngo Brigadier Toto rero yari guha umwanya John nawe agashikiriza ivyiyumviro vyiwe ngo nawe si uwundi nire wonse wariya mu gashoho imuyinga hari n'abatanishuka kibazo twa
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo muri aka kanya mu isaha imwe turasubira kwashikiza amakuru mugire umugoroba mwiza mwese n'amahoro.